mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiwe ncuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vya nongenekerezo rya mbere ukwezi kwa munane muri 2018 hano muri studio y'ingwe muri kumwe na Joy Diane na hazungiye kuremesha ikiganiro muri isanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kwa ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi live kuri wezi zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook yacu ni VOA radio yacu
Muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ritangaza ko ibitegera iby'imbanyi zisamirwa hanze y'igitereko byagwijwe na kabiri muri ino myaka 15 iheze. OMS yemeza ko kuba abatari bake mu bafaso n'icanka bigeme basama imbanyi batateguye mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ata makuru bafise ku vyerekeye iby'imbanyi zisamirwa hanze y'igitereko grossesse extra utérine mu gifaransa bituma bitura muganga batevye akenshi ugasanga igitereko cabo carononekaye rimwe na rimwe bikanabihitana. Mu kiganiro muri sanga 13 twahariye kubungabunga amagara yacu turaza guca ijya nino ico kibazo umutumire aza kwishura utubazo twacu na rwanyu ni muganga Nahayo Gabriel yanonose ibijanye no kuvura indwara zifatira muhimba vyirondoka no gukurikirana abakenyezi ngenze Dr. Nahayo harangurira imirimo yiwe muri Clinique César iherereye mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi. Dr. Nahayo makoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika muri isanga ino munsi.
Murakoze namwe mwakagire
tumira. Akabazo ka mbere hari uwumva ngo imbanyi ija hanze y'igitereko mu dusigurira ica ica imbanyi zisamirwa hanze y'igitereko.
Ego cyane imbanyi zisamirwa hanze y'igitereko ni imbanyi zisamwa nk'izindi mbanyi ariko aho kuja mu kibanza izindi mbanyi zijamwo ni kuvuga mu gitereko aho umwana yagenewe gukurira gushika mbere naho avuka ugasanga ntigiye muri icyo kibanza ikaja mu karingoti kava kuri overe ahantu hava urubuto gushika ku gitereko nyezina cyangwa mbere ugasanga igumye mu nda impande yahava urubuto nyine.
Hama iyo mbanyi bayasamwe nk'izindi zose cyangwa igisamwa ija kuja hanze y'igitereko ntija aho yagenewe birafata iminsi ihita ija y'igisamwa cyangwa
oya irasamwa nk'izindi mugabo ntishobore gushika aho izindi zishika kubera imvo zinyuranye.
Imvo nyamukuru ituma iyo mbanyi itaja mu kibanza yagenewe kujamwo ni nkiza
imvo nyamukuru cyane cyane ni imvo zituma ziba zatumye uturingoti tujya navuze dutwara urubuto ukazishikana mu gitereko usanga twarazibye cyangwa tutabikora neza ikaba kenshi na kenshi yari indwara z'igisebuzi umufasoni cyangwa umukobwa ashobora kugira kubera yaronse imigera itari mike ishobora gutuma utwo turingoti tugwara. Iyo niyo mvo nyamukuru. Iyo ndwara nazo ziri kwinshi harashobora kuba indwara zijya abantu bira mu bihimba birondoka aba indwara z'igituntu kaba mbere ni indwara udasanga zaguye kuri ibyo ari indwara zizana ariko byose ugasanga bihurira yuko utwo turingoti usanga tutarengana nk'uko twateza kuba tumeze. Ukaba rero n'igice gito usanga kiva ko iyo mbanyi yasamwe yo nyene ikaba imeze neza igaheza ntishobore kubanda nigenda yagize kugishike mu kizanza hakikare
muvuze ngo imbanyi itaba imeze neza mushatse kuvuga ikiga muganga
imbanyi itari kwije nka kijya mbere no munyi musanga zikoroka niyo zaraye mu gitere kugasanga yo muntu yasamye ariko imbanyi nk'iyabandane munyi mikaruha igakoroka kubera idashobora idafite inguvu zikwiye kugira ibandanye gukura iyo rero hariho rero muri izo mbanyi zimeze gutyo dusanga zagumye muri nyakaringoti zihaza zigaca zituma izo ndwara mwari kumwe navuga imbanyi ziri hanze y'igitereko
muratudondaguriye bimwe na bimwe bishobora gutuma imbanyi ija hanze y'igitereko ahanini ko hari utugwara usanga umupfasoni afise mbega none umushinga ntawe wewe baba baranguranye amabanga y'abubatsi hagati yabo ari babiri nta gishobora gutuma ku ngwara bafise muri we ituma iyo ngwa iyo mbanyi yiwe idashika babwiriza gushika mu habwiriza kuja umwana
ego umuntu ashobora kubyibaza icya mbere umuntu ashobora kwibaza ni uko umushinga ntaheho yiwe ashobora kuba uwo cyangwa uwo babonanye imbere ashobora kuba yaramuteye izi ndwara z'igisebezi navuze zituma akaringoti zitashobora gukora neza birashobora gushyika rero noneho n'icya kabiri yuko uwo mushinga ntaho aba ari we byavuye ko kugira iyo mbari yasanwe usange itameze neza idakurya ibisabwa n'amategeko ngo ishobore kubandanya urugendo neza urumva nawe nyine hari aho bimuva ko ariko ahanini ibyo si byo twe twibanda ko twibanda gusuzuma kugira tubibone no kuvura uwo muntu
hanyuma ni igiki kiza kubwira umupfasoni cyangwa umwigirema ati ino mbanyi yamara ufise iri hanze y'igitereko aravyumva mu nda arumva yuko umwana agisamwa atari aho yabwiriza gushika narijya hari igihe usanga arakagi kakiri gatonya aza kubimenya gute yuko imbanyi itari mu kibanza cyayo
arabyumva cyane nashobora kubiyoberwa ahari imbere ikibazo usanga kiri nko ku bavuzi cyangwa ku baganga bamwe bamwe batashobora kumenya ibyo bimenyetso kugira bashobore kuvuga yuko iyo mbanyi yo biri hanze y'igitereko umupfasoni afite ingorane arababara kandi mu bisanzwe umuntu afite imbanyi ntateze kubabara arongera akava amaraso amaraso aguma ava mu bisanzwe uwo muntu atateze kuva amaraso iyo umuntu rero afite imbanyi bitangura mugabo rero hariho n'abatabimenyeye ko bayifite umuntu afite imbanyi bitangura imaze nk'ukwezi ukwezi n'inusu amezi abiri ni gake bifika ugasanga aguma ababara mu nda ugasanga aguma ava amaraso mu bituma bikuru bikuru harimo izo mbanyi ziba ziri hanze y'igitereko ahantu bishobora kwinyegeza rero
ego hama muvuga ko umuganga uwundi hari n'igihe usanga nawe nyine atabibona n'igipimo gikorwa gute kugira ngo arabe yuko iyo mbanyi itari mu gitereko arinda kuza muza ekografi agiye bakabona yuko hari ikitagenda neza agiye kwipimisha
yego ntibiri ba ubyiyumviriye ntibigoye kubimenya hariho gupima mu mukoyo bwa mbere ukabona yuko uwo muntu asanzwe afite imbanyi naho ameze nk'umuntu aguma ajya mu kwezi ko niko babivuga abapfasoni nta bindi baba bazi bwamatigiye ngo ubanze mu kwezi hanyuma upimye mugabo ugasanga mu mukoyo hari ibimenyetso by'uko afite imbanyi hanyuma ushyize muri kirya cyuma cya ekografi turaba tukabona yuko umuntu afite imbanyi ugasanga mu gitereko cyiwe nta mbanyi iriyo urumvise n'ibimenyetso bikuru bikuru by'umuntu byerekana yuko iyo mbanyi iba itari mu kibanza kuvuga kubona umuntu afite imbanyi kubera biboneka ku mukore wiwe ariko mu gitereko ntihagire icyo ubonayo urabye muri kirya cyuma cya ekogarafi ibi ni ibimenyetso n'iby'aba yakubariye wowe nyine n'ibijya byo ko ababara by'uko amaraso aza bamwe bamwe ugasanga barakubwira bati byatanguye hahebe nk'ukwezi n'inusu ntabona imigenzo yanjye urumva abo bofisi baca ubimenya ibyo ari byo uca umenya yuko ari imbanyi iri hanze y'igitereko ariko rero hariho n'igihe usanga umuntu aza kwivuza ameze nabi cyane yavuye amaraso menshi yababara mu nda cyane ugasanga mbere akaraba n'ukuraba aba ari umuntu biteza umuntu ateza guca avura n'ingabo akubashobora no kwitaba imana
hamaga muganga nahayo mbega ayo maraso muvuga aba ariko araza ni amaraso aba afise urugero rungana gute amaraso aba ari menshi ku buryo umuntu yiyumva kuko ariho n'abapfasoni basama bakamara amezi atatu barasamye batazi ko basamye hama n'ibyo bimenyetso nkumbure ntibinamushikire ngo yumve ko babaracane gusa ayo maraso muvuga uwo mupfasoni ava n'amaraso ahita amubwira ati yamara aya maraso ni menshi ntiwoyitiranya na bwa butinyanka uhora ubona kuko amaraso y'ubutinyanka usanga urugero ariko kuri bamwe n'abandi atanateye ubwoba
Ego amaraso mu butinya nka wewe aba yarayamenyereye ariko rero butinya nka bwo buza cyabwo umva ayo maraso aba yaje amazi nyinshi ataya abonye abona yuko bisa n'uko yaba yarasanze hanyuma ukwanga n'ayo maraso si cyo kintu gikomeye kubera arashobora kuba make arashobora no kuba menshi igihambaye akaba ari uko hariho n'amaraso usanga kenshi babwira mu nda urumva ayo ntayabona umuganga niwe aheza akayabona ariko aramupima
namaraso bayavuye kuki gitereko niyambanyi iba itashoboye gushika neza ihita ihitana ibihimba bimwe bimwe cyane
yego cyane niyambanyi iba yagumye muri ka karingoti navuga cyane ukaba yagumye mu nda igaheza hiri igaca iva amaraso cyangwa ugasanga iri nko muri ka karingoti ikwira agasambura yakamenye kubera ko kakaba ari akantu gatoyi cyane ukwimbere yuko ari akantu mu bice bimwe bimwe usanga kadashikirije kangana nka milimetero imwe usanga katayishikirije hanyuma rero ugasanga hari nk'imbanyi ingana urukumu cyangwa imbere y'irikwira ugasanga irasumbye urukumu gatoya urumva agashaka kameneka muri icyo gihe mbere niho usanga n'umufasa nashobora gusaba n'ingoga ataronse umuganga mwiruki ngo amuvure hakiri kare niyo iri mu nda urumva hoho amaraso mu nda amaraso yo mu nda rero ntaheza ngo asohoke hanze mufasa ayabona n'ayandi maraso ashobora kuba make cyangwa akaba menshi ariko menshi cyane ateye ingorane kandi tuba dutera ingorane kurusha ntabwo ariko arajya hanze
nyamaraso aba aguma mu nda ntashobore gusohoka
aguma mu nda ntaboneka
hamanya amaraso yamara guma mu nda umupfasoni araheza akavugwa gute iyo mbanyi irazobandanya ikura mukayikura ahita ari kabwirizwa kuja handi bigenda gute amaze kubona ati iyi mbanyi iri hanze y'igitereko ibikurikira nica
uyu muganga niwe wabibona kenshi umupfasoni ntaba yabimenye muganga niwe wabimenya ibyo ukwinda uyikura ngaho ukayijyana hari ikabandanya gukora byo ntibiba birimo aba hasigaye gusa yuko umuntu asize agaswe ku mupfasoni arwaye iyo ndwara urumva baraheza rero bakabikora bishimikije ingene uwo muntu amerewe iyo mbanyi iri mu nda ya umuntu yavuye amaraso cyane urabibona baraheza bakaca bamubwirira bijya bisa gukora kumubwirira operasiyo bakugura bagakura ayo maraso bakamuha n'amaraso mbere y'amaraso yiwe yakenye cyane baramwongereza ayandi maraso hanyuma bagahagarika n'aho hantu ariko harava amaraso kuri ako karingoti cyangwa impande yako uwo ni wo muti wa mbere ukomeye ariko rero hari aho rimwe rimwe cyane cyane nko mu bihugu bimwe n'iyo usanze iyo mbanyi itari kwirava amaraso cyane nayo nyine usanga kenshi itakiri kwirakura hari n'aho bashobora kubivuza imiti murabye umuntu nk'iyo bishyira imbere ibyo biva ku muganga ariko arabibona agaheza akaraba ati uwo muntu amagara yiwe ntagira abanga n'imigoyi n'ingobora n'ingoga turashobora kuba tubarindira hanyuma tukaba tugamuha imiti hanyuma mbere arashobora no gusimba kugira ibyo gukorwa murazi ko ari ibintu bitinyitse kubera babanza gusimbiriza umuntu bakongera bakugurura inda bakagira ibintu byinshi benshi barabitinya naho ubusanzwe iyo ari umuntu yabimenyereye atacuba mugabo rero n'umuganga ntabigira bigirye gusa abigirye bikenewe gusa iyo bidakenewe cyane ntabyagira
yego ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uno munsi turagaruka ku mbanyi zisamigwa hanze y'igitereko mu gifaransa bizwi nka grossesse extra uterine muganga turi kumwe ni nahayo gabriel mumva akurikiranira hagufa fasoni baba bibungenze none ga muganga nahayo muratubwiye ko iyo mbanyi bayagiye hanze y'igitereko ariko igitereko kiba cegereye ahiri hagufi na hagufi nimba cegereye kirashobora naco nyene gukogwa ko nizo ngaruka kika utwo turazo tukacyonona cyangwa ugasanga havuyemo izindi ngaruka mbi zindi ku gitereko
oya kenshi na kenshi mbere nka kosi igitereko muri icyo gihe nta na kimwe kiba kirwaye haba harimo utugorane tundi duto duto tuvuye ku bimenyetso by'iyo ndwara dutuma ayo maraso asohoka ari amaraso avuye mu gitereko ariko igitereko cyoshonyeye izina nta na kimwe kiba kirwaye nta n'icyo kigo
hama umupfasoni agerageje rimwe ugasanga bigenze gutyo imbanyi ya kabiri uroroshe kwayisama
bica biva ku turingoti nyine tumeze kurumva ubwa mbere biba byavuye yuko kenshi utwo turingoti tuba tumeze nabi iyo rero hameze nabi kamwe ugaheza agasama rikajya muri ako karingoti kameze nabi kandi kameze neza nta ngorane biba birimwo araheza agasama neza n'umwana agashika mu nda iyo naho utwo turingoti twose tumeze nabi ko kenshi n'ibyo bishika usanga hari ingorane nico gituma mbere naba abigisha abatwigisha twebera gusaba yuko iyo bagiye kugira gukora uwo mufasoni ukabona hari yo mbanyereye mu karingo kamwe keza gusuzuma kandi ngene kameze kongira mu sanswe mu byo kaba fasoni ya setu biri hariyo kamwe mu ruhande rw'ibujyo hakaba kandi mu ruhande rw'ibubamfu ibonye rero kamwe kabagije ingorane uteza kuraba mu ico gihe nyene kugera guhabona yuko kandi kamwe kifashe neza kifashe neza ntacyo uwo mufasonera abibaruka neza kandi atangorana
Nuko hijuri ya Amerika Washington DC ku mukirundi no mukinyarwanda hari kandi abatwumviriza bifuje kugira ibibazo bitandukanye baza kubaza muganga Gabriel Nahaye turi kumwe wa mbere duse ku murongo wa telefone ni Moyize Moyize kaze ku hijuri ya Amerika
Ndi murakoze nagomba mbaze muganga Iyo ngwara none ibayazanye ni iki Kanu mpasi mukeni za igwaye Mpasi mugihe mwamaze kumenya kwa igwaye
Ego Moyize uri kuratwumviriza uri hehe?
Urubujumbura muri kacyaje ati.
Urakoze cyane. Uraza kutwi muganga araza kutwihanganira akora kwa MFM ya yijuga Amerika ubujumbura dakora hari ha abusanga basoma ibyo kutuza kuvuga kuri Facebook ariko ntibaronka kanya ko gukurikira ntibaronka uburyo bwo gukurikirana ikiganiro ari naco gituma abaca babaza utubazo rimwe na rimwe twari twagarutse ko ariko muganga nahaye mudukundire mu ishure Moyize kuri utwo tubazo twiwe naho mwari mwabivuze mu ntango z'ikiganiro
Ego murakoze navuze yuko ico biva ko kenshi na kenshi nuko usanga uturingoti dutegerezwa gutwara umwana tukamukura iyo yasamiye tukamushikana mu gitereko aho azokurira gushika havuka usanga twaragwaye tukaziba bivuye ku ndwara z'igisebuzi zinyuranye umupasoni cyangwa umukobwa ashobora kwandura nawe bakiri muto hano bigashobora no kuva yuko iyo mbanyi mugabo ziko gake iyo mbanyi iyo nyine imetameze neza igaheza igacegwa kuva aho yatezwa yasamiwe gushika mu kibanza yateza gukurirayo ugasanga igenda buke buke kubera isanzwe ari imbanyi itameze neza ubwo kenshi na kenshi ibyo umuntu yafata ni uko turi ingoti tuba turwaye tugaheza tukazibira inzira yuko imbanyi iva aho yasamiwe gushika ifite mu gitereko ngira ngo icyo umuntu yosigura mbere ntari navuze neza ni uko imbanyi mu gusamwa bisamirwa mu gitereko isamwa mu gice cya nyuma kiri hirya cyakajya ku ngoti igaheza igaca imaze nk'iminsi ibiri cyangwa itatu igatangura urugendo ruyitwara gushika mu gitereko ni ukuvuga igenda hagati gushika aho yinjira mu gitereko aho hantu yashyitse rero uzashyira ngo umunsi ugira gatatu ugira kane niho ica yinjira mu gitereko igaca isimbata akaba ariho izokurira gushika ivuka iyo idashoboye kuhashika hakiri kare kubera iyo mbanyi imeze nabi kubera cyane cyane utwo turingoti dutaha tudasinzira igisa neza hacaba izo ngorane z'indwara iba hanze y'igitereko hanyuma yavuze ati bacabagira iki baraheza bakapima ubwa mbere kwegera bemeze yuko ibyo ari byo kuko umubyeyi ntazi avuga ngo njyewe simbanye iri hanze y'igitereko yaza afise ingorane avuga ati ndababara kandi ndapfa amaraso hanyuma muganga agapima akasanga umuntu yari afise imbanyi kuko biraboneka ku mukorere uko afite ibimenyetso by'imbanyi haraba n'umusuma cya ekografi ukaraba ugasanga nta mbanyi afise mu gitereko ugaheza rero ugaca wemeza yuko iyo mbanyi iriho ugabo ziri mu kibanza ziza kubamo itabwo icyo gihe iri hanze ucurondera aho hanze iri iyo uwo mupfasoni amerewe nabi uraheza ugaca umugiriza operasi bijya bavuga yuko bamukora iyo mu fasoni naho ubona bikigendeka urashobora kurindira gatoya ukagira muha imiti iyo kugira urabe yuko yashobora gukira atarinze gukogwa
ego kugira ngo akire atarinze gukogwa no kuvuga ikintu kuvuga yuko yambanyira heza igaca yivanamo yose
birayonga ikayongera hiri hanyuma bigaheza ntangorane bifite
ego hamaga muganga tugarutse kuri ubwo buringoti usanga butashoboye kureka ko imbanyi igisamwa ibandanya kugira ngo ije kukurira mu gitereko igakurira hanze y'igitereko nko muri ya hamwe umufasoni aza kwivuza ku mwaka utashe kugira ngo arabuko amagara yiwe yifashe arabuko ariko aratera imbere mu by'amagara yiwe canke hari ingwara ziri ko zishobora kuzomufata muri kazoza mbe murashobora kubona ko umufasoni imbanyi yiwe ishobora kuzoja mu gitereko hakiri kare gutyo mukabizibira
Oya, izo ntibahuta barabirondera kubera biri mu bipimo bikomeye bitagirwaho kandi udashobora kugira abantu bose baze uko mwaka utashe. Ntushobora kubigira si kubera igiciro gusa, ni kubera no mu giciro cy'amagara, byo amagara y'umuntu wenyine ni ibintu biremereye umuntu atogeragirira ubusa. Kenshi babigira iyo umuntu byagoranye kwasa n'imbanyi kandi imiti batera mu gitereko igahita igasa n'umutwe w'ingoti, bagaca bafata amaradiyo ugaca ubona rero yuko hari ahantu hazibi cyangwa ahantu bitarengana neza, cyangwa ukabona uturingoti ko tudahagaze neza. Muri icyo gihe ntubigira gusa, mu bantu ushobora kubigirira abapfasoni bose baje kwipimisha ku mwaka ku mwaka.
Hamwe utwo turingoti natwo nyine tuzivye tuziba tukabuza imbanyi kwegera mu kibanza yabwirizwa kujamo, turi mu bishobora gutuma umupfaso na dasa mashatse kuvuga ko hariho iyo mbanyi bayagize n'Imana ikajamwo, hariho izindi nazo zishobora kuvuga ngo ntibinakunda yuko niyo ntambwe yuko umupfaso na bwati ndibungenza ishika kuko rutwo turi ngoti tuga
cyane. Ego cyane kenshi imbere bifitira abantu usanga baragize n'ingorane mu gusama urumba n'ibintu byabi abaje, ariko niko bigenda kubera rutwo turi ngoti. Iyo tugwaye hari aho usanga tugwaye cyane muri icyo gihe umuntu ntasama n'ubusama, hari aho usanga naho tugwaye bukebuke ducumbabiza, ugasanga umuntu arashobora gusama agasama bigoye mugabo agasama ama yambanya aho gushika mu kibanza yateza gukuriramo, ugasanga ironsinzira agasaba ibyo byimbanye bihambaye igitereko.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga. Uno munsi umutumire wacu ni muganga Nahayo Gabriel, akurikiranira hagufi vy'amagara y'abapfasoni bibungenze kandi nirondoka ijanye n'amagara meza aba ku bapfasoni canke ku bashinga ntahe. Turiko turagaruka ku vyerekeye imbanyi zisamigwa hanze y'igitereko, mu Gifaransa n'iryo zina rizwi cane ariyo grossesse extra utérine. Muganga, hari umurwi w'abapfasoni w'abigeme twovuga kubangamiwe gusumba abandi kugira ngo iyo ngwara izobafate?
Umuntu arashobora kuvuga ibibazo bamwe nk'abantu usanga bashobora gufatwa na zirya ndwara z'igisebo zikurusha abandi, bivanye ku migenzo yabo mu bijyanye n'imigenzo yo kurondoka ibyo kubonana n'abagabo n'abashingantara. Ingene bigenza rero ugasanga bituma bashobora kugira zirya ndwara z'igisebo zikurusha abandi, abo nibo usanga bari imbere mu bashobora gufatwa. Ariko n'abandi rero bagashobora kubafata kubera hariho muri izo ndwara z'ibisebuzi hariho zimwe zifite ibimenyetso umuntu akabimenya agaheza akivuza mbere kenshi iyo ashoboye kwivuza birashobora no kutakikahiye. Hakaba n'izo umuntu ashobora kwandura ntamenye n'uko yayanduye gaheza akazigwara akazigumana bikonona utwo turingoti ntabimenye, hanyuma akaza kubimenya kubera ugisita kimushikisi. Urumva rero hariho abantu bamwe bivuye ku migenzo yabo n'ingene babayeho, ingene babayeho sivuga amazwi cyangwa sivuga ngene babayeho mu migenzo yabo ubuzima bashobora kuba gushikira kurusha abandi. Ariko n'abandi wari wowe sinaba yigenza neza, urumva icyo kiza gishobora kumushikira gake ariko birashoboka.
Mbe muvuze ngo ingene ababayeho ni nk'ibyo byo guhuza ibitsina batikingiye?
Yego, nabo mihugira imvugo mbabarira
biba gusa nk'iyo novuga ngo ubikora kuko hariho abavuga bati ni umuntu umwe ari ngaho, abandi ugasanga hariho nk'abo mu biganiro bitandukanye bemera bakemeza bati twebwe nibwo buzi tubayemo nta kundi tudandaza imibiri. Nabo ushatse kuvuga canke na wa wundi usanga afise umwe mugabo?
Yego, nibyo nashatse kuvuga. Umuntu kwagenana n'abantu benshi niko aba afise ashobora kugira ingorane zo kugira izo ndwara z'igisebo zikurusha abandi. N'umwe aba afise umwe mugabo ugasanga uwo mugenzi wagendana na benshi nawe nyine birashobora kumushyira. Ariko rero ibyo ni bishobora gushyikira n'umuntu asanzwe kubera isitadi, ariko uko uwo muntu agendana n'abantu benshi niko
turaze kugaruka gato ku bibazo bariko baratwandikira dufatiye kuri ivyo vyo kugendana n'abatari ba Kenya. Ariko tubanze twakire Rukundo ari kuwundi murongo wa telefone. Rukundo, ikaze ku Juge Amerika. Rukundo,
Hello.
Uratwumva?
Ndagenda kumva.
Ego duga ku jambo ikibazo kuri muganga Gabriel na hari cyangwa intererano.
Je ni Karukundo Moses. Nabandi mu gihugu cya Uganda. Icyo nikunza kubwira muganga uwo nguwo. Nuko abo ku bakenyezi bagira ibibazo byinshi cyane 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 abo mu byaro igihe baba batwite ntibagire kwitabwaho n'ikindi kandi bakabura amahugurwa mu bayobozi b'iby'ubuzima icyo nifuza ni uko wenda bagerageza gukangurira abakenyezi n'abari mu byaro hose bakagirayo hose kugira ngo bakangurire bagire imirire myiza kugira ngo bagire kwitabwaho ndetse ibyo ngibyo bishoboka bishoboka neza cyane cyane n'abagabo babo bagakangurirwa neza neza bakagakaba amahugurwa wenda ku bitaro ku bigo nderabuzima bakabigisha ukuntu bafite kwitwara ukuntu bafite kurya neza imirire y'ingororamubiri ingororamubiri hamwe n'inyubakamubiri ikindi kandi hari n'abariya wenda bashobora kubatangira kuka sida bakabwiza ukuntu bafite kujya gufata imiti ukuntu bifite kumera imiti itandukanye cyane cyane n'abariya baba mu byaro kandi ntibayo ibikoko n'imibu wenda na byo bishobora gutera ikibazo umwana uri mu nda akagira ikibazo dukunze kubona ababyeyi babyara abana wenda umwana akaza afite ibintu bidasobanutse neza ndetse yaragize yaramugariye mu nda izo ngurane zose wenda zishobora kugabanuka abayobozi b'ibigo nderabuzima n'ab'iby'ubuzima baramutse bagiye mu byaro bakigira abakenyezi bakabakangurira bakabigisha byinshi ku byerekeye ubuzima bwabo ndakoze kumpamagara ni Karukundo
urakoze Rukundo mu gihugu cya Uganda ugira umunsi mwiza muganga nahayo Gabriel intererano ya Rukundo ndayivyaza ikibazo we yavuga ati abapfasoni bitabweho gusumba aho bari ku mitumba itandukanye mbega ino ngwara ni ingwara twovuga yuko izwi cyane nk'umfasoni wa hariya ibururi cyangwa ahandi hantu hategereye amavuriro menshi aramenya ati hari indwara zifata gutyo kugira ngo niyumva n'umusonga canka kumva ayo marasi ariko araza azovuga ati reka ndabe uko imbanyi yanje yagiye aho yabwirizwa kuca amakuru barayafise
sinibaza ko baba babizi bose kuko n'abatari abahariye naho barabizi nk'umukazara bujumbura reka n'ahandi usanga bibashyira nk'uko bishyira abandi kandi baba babimenye nibaza Rukundo yavuze ati abantu bo bitaho bakabigisha nibyo nk'aka kazi muriko murakora ni ibiganiro mugira akagira akaba n'ibyo gusoma bisomwa mugabo abantu ntibizopfa babimenye bo nicyo gituma abaganga ahubwo baba bakenewe kubera umuntu afite iyo ngorane nta na rimwe akajya kwa muganga ni gake cyane kubera bafite ingorane zikomeye zigiye kuva amaraso no kubabara mbere kenshi bo baba bibaza ko iyo mbanyi iri kuyakoroka ariko ugasanga ni ingorane zikomeye kurusha bose barajya kwa muganga rero ikiba gikomeye akaba ari uko kwa muganga bamenya ibintu babatunganiriza kugira batore iyo ngwara bongere babavuze
mukamuse ka WhatsApp impande yanyu muri ko munatwumva mutubipe kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe gutyo natwe tubahamagare muterere ivyumviro canke mubaze ibibazo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe tugarutse rero kuri ivyo vyo kuvuga ico bagituma iyo ngwara canke iyo ngorane yibonekeza amafasoni n'abigeme hari amakuru akunze kuvuga yuko nk'umufasoni usanga anwa itabi yararinyoye akiri muto amahigwe yo kuzoshobora ko imbanyi yiwe ija mu kibanza yabwirizwa kujamwo agabanuka ayo makuru yo bari yo ga muganga
birashoboka ariko n'ibijya biva mu byigwa nanovuga by'ibiharuro epidemiologi na statistike ibiharuro by'ibyegeranyo abahinga bakurikiza amabagaheza bagakuramwo ikigo ibyo byigwa rero ushobora wabifatiye ko nuko ushobora gusanga nko mu bantu banywa itabi ba bantu bashobora kurwara na za ndwara z'igisebe zo mu turingoti bagwira kurusha muri abo bantu bataba bari kurwara itabi ibyo ni icya mbere gishoboka ikindi cya kabiri gishoboka ni uko itabi riri mu bintu bituma imbanyi zisamwa ziba zifite zimeze neza umva si iminsi yose mugabo birasumba mu bandi bantu batarimo ugasanga rero cya gituma cya kabiri twavuga gishobora gutuma indwara iyo imbanyi ziri hanze y'igitereko zigwira nacyo nyine tubikiyeko nukuvuga rero uravye ukagereranya abantu benshi barimo abanywa itabi n'abatanywa abatanywa usanga iyo ndwara ibafata gake nibikiye kuri ibyo bintu ndababariye yuko bashobora kugira indwara z'ikisebuzi cyo motoringoti kurusha abandi ugasanga mbere n'imbanyi zabo zishobora kumera nabi kurusha abandi bantu ibyo byarivuye ko
hamabiza kugenda gutyo nyine no kusanga umupfasoni anwa inzoga n'imbere yuko atama iyo mbanyi atarayisama guhama kuri mwebwe mukahanura yuko umuntu ayo matabi iyo nzoga abihagarika yiyumvira nko kuzotangura kuja mu rwiwe kugira ngo ashobore kuronka uyu mwana bifata igihe kingana gute kugira ngo ntibizote iyo ngorane
igihe cyose kibonetse bavuga yuko kiba kimeze neza no guhumiriza kugira umuntu wese abishoboye mbere no kubyerekeye izindi ndwara guhagarika akabi no guhagarika cyangwa kugabanya cyane ibintu byo kunywa inzoga birafite akamaro no ku zindi ndwara zose ibindi bihimba by'umubiri no ku bihimba no ku byerekeye rero kurondoka birafite akamaro gakomeye ugasanga muri ibyo byo kugira imbanyi ziri hanze y'igitereko ni ingorane imwe ishobora gushika mugabo harimo n'izindi zishobora kuva muri mukataronka umwana ibi byo kugumba maze nyine bigwira mu bantu banywa itabi n'abanywa inzoga nyinshi ugasanga n'ibintu by'ubukorora inda maze nyine bigwira muri abo bantu urumva ko ibyo byonyine byabaye mu mbanyi zisanzwe y'igitereko n'ibindi birashyika mu cyo gihe umuntu rero akeneye cyangwa ariko arahagira umugambi kuzajya mu rugo cyangwa uko ubusa n'imbanyi akaba asabwe yuko yohagarika itabi cyane cyane hanyuma inzoga abishobora kagabanya cyane na cyane azi nyine agahagarika kugira ngo azogire imbanyi imeze neza
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umutumire ni muganga Gabriel ariko aradufasha kwishura kuri bino bibazo dufise turase abanywanyi b'ijwi rya Amerika barindiriye kubaza ibibazo hariho nshimira Imana ku murongo wa telefone nshimira Imana ikaze ku ijwi rya Amerika
niriwe neza Diane
urakomeye
yego ndakomeye
uherereye he gashimirema
mu gisagara cya Bujumbura
ni kibazo ubaza muganga Nahayo Gabriel ni intererano cyane
ubwa mbere na mbere nagomba kubanza kubashimira kuri ibyo biganiro kenshi mukunda gutunganya ni ibiganiro kenshi bikunda gufasha abantu benshi umuntu ashobora kumenya uko ingene yitwara mu buzima bwiwe bwa minsi yose hanyuma rero akabazo nashaka kumubaza mugabo urumva sinzingirava kamera nk'akamugora ni kukubera twebwe rimwe rimwe mu rwaruka ku bijyanye n'ibyo woye ibyirondoka ijyanye n'amagara meza cyanke ibyo byo kunywa itabi cyanke kunywa ibintu by'inzoga cyinshi ku bantu baba bafite inda kenshi na kenshi urwaruka cyane cyane mugabo urwaruka rutizi rurakunda guhura n'ibibazo kenshi bitandukanye bayi niko kuntu ko kunywa inzoga kunywa ibintu by'itabi ibintu biyari umutwe kandi iyo kesi irasaba cyo bigira ingaruka mbi ku bana nicyo gituma rero twashaka gusaba yuko bogerageza bakaza baragerageza gufasha gusigura mugabo urumva bagakorana n'ubushikiranganyi bwa magara y'abantu mugabo twe natwe ahantu rimwe iryo terera amakinga twe abantu bato bato ntibakunda kudushikira kugira badushobore guhiduha izo nyigisho kubera kesi ibyo bibazo byose mwaba muravuga bikunda gufata abantu urwaruka rw'abantu bato bato abantu batashoboye guca ku ntebe y'ishuri akaro rero Diane twe twarandikiye icyete iryo shyirahamwe ya besije ryo rijyanye n'ibyo kwabwira abasizi hanyuma akaguma atubwira ngo tuzobafasha kugira mushobore gusigurira abantu ibijyanye n'ukungene mushobora kwirinda kugira abasizi mugabo bari bose poroje bakwiye muri pinide barase kuduha kandi wumva twebwe urwaruka tutize ariko dushobora kugerageza gusigurira abantu bato bato ibijyanye n'iby'ubuzima bwa minsi yose gukwera nibo bakenewe cyane cyane n'ibindi ngaruka mbi zose muri ko muravuga zikunda gushikira hama murakoze Imana ibahezagire
wari wavuze mugabo nshimirima urumva ushikiriza ibyumvira wari wavuze ko usaka badubaza kuri ibyo by'imbanyi zija hanze y'igitereko niho akabajije
ibyo by'imbanyi ibyo icyo no bibaza ko ya no baza yuko bari cyangwa muri rusangi na cyangwa muri rusangi urumva yuko bazitse umugambi wo kubisigurira kubisigurira cyane cyane twebwe abantu bato batu twebwe bagashaka no mashyira hamwe bakabisigurira akora niyo no bimubaza nta niyo no bimaze urumva inyishi kubisaba kuda gutanga ubuyi abantu benshi nimumviza amaradiyo ngo bashobore kubikurikirana yuko bafite umugambi wo kubisigurira abantu benshi bumva tukaziwumva cyane cyane twebwe tubunguye amashyamba abantu bato bato tukagerageza guhimiriza abantu ko ibyo byose biva ku bumenyi buke bwa twe bw'urwaruka
urakoze gusa ndabwira ariko twumviriza yuko hariho ibibazo bimwe bimwe muganga nahayo Gabriel tumusabye ngo ishuri twatumurenganije ko atari ngaha avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ari ngaha nk'umwe mu bahinga bakurikiranira hagufi vy'amagara y'abakenyezi akaba arangurira imirimo yiwe muri Clinique César mumva ko bitandukanye cyane n'ubyubushikiranganje bw'amagara y'abantu ntari nubwo abarizwa mu sibwo ariko aravugira nuko rero muganga nahaye yogira mu mwanya ariko arakorera ako kazi kiwe mu bigenga ariko twumve ico bakora nk'abigenga ahubwo urakoze cyane nshimire Imana
yego murakoze
Imana yego ugira umunsi mwiza yego muganga nahaye murumvise nshimira Imana yase kujanirano ati nubwo atari ubushikiranganje bw'amagara y'abantu umuntu abavugira abigenga mwe murakora ibishoboka kugira ngo ayo makuru atandukanye ahabwe ugwaruka kuko abana babigeme bashikirwa n'ibyo bibazo bishikira abapaso nabo nyene
yego cyane twebwe turafasha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu turakorana iyo badusanze yuko tugira ibiganiro cyangwa mbere n'amaradiyo cyangwa ibimenyeshamakuru byanditswe tugatanga amakuru kandi ntacyo turinda gusaba kugira dutange ayo makuru tuba turiko turafasha kugira ngo amakuru uko twayaronse natwe dushobore tuyashikiriza abandi ari ibintu by'impanuro bashobora kugendera ko kugira ngo amagara yabo agende neza gusumba dore kubashyikira ibyo turabifashamo cyane ntitureka kubitanga ngo nuko tudakora mu bushikiranganji w'amagara y'abantu n'igihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo nyine bushobora gutwikora ko tukagira ibiganiro binyuranye ku bintu bitandukanye
ego murakoze cyane turanabashimira kuko mutatugoye turiko turabatumira kugira ngo muze gutanga uwo muco ibiri mu byo navyo nyene muri ivyo byo guhimiriza kugira ngo urwaruka n'abapaso nibamenye ingene bashobora kuza badakinga izo mbanyi zija hanze y'igitereko muri bivugwa kuri izo mbanyi baravuga yuko nk'iyo umupaso ni afise bumwe mu buryo bwo kwikingira imbanyi zisama zitifuje cyangwa kugira ngo atandukanye imvyaro ziwe na cyane cyane nk'uburyo bwa steride bishika ubwo buryo udakoze ijana ku ijana bikaba mu bituma iyo mbanyi nayo idashobora kubandanya ngo igere aho yabwirizwa gushika ayo makuru hayicumu yatanga ku muco ga muganga
ndamaze kubyumva mugabo si ibintu bibiharuro byinshi cyane ibyo ni ibintu abantu bandika kubera ari ibintu by'imboneka rimwe bijya kubitangaza ugasanga rero nk'umuntu abibonye aheza akabyandika ko icyo umuntu yabivuga ko nuko umuntu afite nk'akanyuzi bijya bita senge icya mbere na mbere hoho kwasama ni ibintu bizagake cyane ubwo ibyo rero bikaba iyo ako kanyuzi kashizwemo n'umuntu abizi agashyiramo neza iyo bagashyizemo nabi iyo kagashyiramo hepfo ntigahita ngo gakore cyane icyo bagasigemo cya mbere cyo kubuza yuko umuntu asama uwo muntu arahize agasama hama amaze gusama rero imbanyi irashobora kuba neza igashyira mu gitere ku mwana agakura ibyo byamaze abaye mbere biba kenshi kurusha izo mbanyi ziba impande y'igitereko hakaba rero n'iyo biburirana igashyira ingorane y'imbanyi hambavu y'igitereko iyi ngorane twari ko turayaga ko mugabo n'ibintu bitaba kenshi
yego turaje kugaruka ku bundi buryo atari osterile ariyo kanyuzi mugabo tubanze twakire Innocent ari ku wundi murongo wa telefone Innocent ikaze ku gihugu cy'Amerika aho uherereye hama uduge ku ijambo nduga ku ijambo we Innocent
yego abakenyezi bafite inda bazara ko barahura n'indwara nyinshi ari ndwa nyinshi bakunda guhura nazo none nizo ndwara nyinshi bose ndagute n'iyihe imiti bafata kugira ngo barakwa kuruka kandi bafatwa n'indwara.
Ushatse kuvuga indwara muri rusange izi ifata abakenyezi bibungenze?
Ifata abakenyezi bibungenze.
Urakoze Innocent, ugira umusimiza nawe.
Ego urakoze kuduhamagara kuri rya Amerika.
Muganga muraza kwihangana kuko FM zacu Bujumbura ntizumvikana, hari abanyagihugu badashobora kumva ibiganiro byacu bace kuri shortwave canke ngo bace kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, gutyo ugasanga ariho utubazo tuje tutari dusanze turi mu byo turiko turayaga bwego canke naho bakabaza ibyo twari twamaze kugaruka ko ariko nta kibazo. Innocent mu mwisho arashaka kumenya ahanini indwara zibangamira abapaso nibibungenze niyatoba ivyo vy'indwara zinda ija hanze igitereko hama ningene ngo mfaso nashora kuvyikingira.
Ego ni badayo kwicho choba choca ki kibazo kinini cyane ngiye umwanya
twa kumasonga. Ego
ego to banaya cyane cyane kuri kuri cyo cyambe.
Ego
mugabo urumva ingorane ziba cyane cyane ingorane za ari kuzindi ingorane nk'abantu sanga badafungura neza abantu sanga bagwaye malaria kandi bakagwara umugera wa sida, abantu bashobora kugira impanuka za bumba kajya amaraso, abantu bashobora no kuva amaraso bivuye ku ngorane zitandukanye. Izo nizo mpanuka zinini zinini zishobora gushikira umupasoni yibungenze ugasanga mbere nizo zituma na zijya mpfu z'ababyeyi usanga mu bihugu byacu ari nyinshi cyane. Murabizi yuko benshi bicwa no kuva amaraso. Kuko kuva amaraso rero byo twari ko turavuga bimba nyiri hambavu y'ibitereko birimo mu byica aba bapasoni, hanyuma bakashobora kwicwa na n'ivumbuka ry'amaraso rya tansiyo iduga na byo nyine abaganga barahita bakabikurikirana bakabigira neza. Ibindi usanga ari abapasoni bicwa no kubyara na kubyara usanga bataronse umuntu abafasha neza cyangwa bigashyira kwa muganga bagatinya gushikayo cyangwa bakabideha bo nyine gushikayo. Ibiganiro ko ari ibyo umuntu yabishyira mu rugo rukurikirane. Ariko rero hariho mu kibazo giherutse mwari mwambarije hari ibintu ntavuze nibaza ko byo bashobora no kubwira akamaro bijyanye na ka kanyuzi kuko natanze inyishu ntoyi navuze yuko bishobora kuva yuko akanyuzi katakoze kubera katare mu kibanza neza. Hari ibindi bintu bituma akanyuzi kadakora neza nibaza ko abantu bose bereza kumenya. Icya mbere ni uko ako kanyuzi batagashyizemo mu gihe cyo akanyuzi bagashyiramo hajya umupfasoni akiva mu butinyanga. Uwashyizemo muri icyo gihe umupfasoni uva mu butinyanga ubuzi yuko icyo gihe atambanya afite. Hari igihe rero usanga hari abantu bashyiraho akanyuzi ku muntu ajya birasame cyangwa yasame, icyo gituma mvuze igihe cyo kugashyiraho. Hakabaho n'igihe ako kanyuzi bagashyizeyo batiyumvira yuko kadaca gakora ijana ku ijana kuko hajya kigashyiraho ukwezi ka mbere ntigakora ijana ku ijana, baraheza bakagakingira n'ubundi buryo ari agafuko ari utunini ari urushinge kugira iminsi ya mbere ari ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri hari hariho ikindi kintu gikingira imbanye uwo mupfasoni. Ikindi cya gatatu bamenye ni uko hari imiti muganga akwandikiye mubwira yuko ufite akanyuzi kuko hari imiti imwe cyane cyane nk'iyi y'umutwe iyi y'ububabare murazi ko ari imiti ikora cyane 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 kwa muganga kuko abaganga barayandika cyane kubera abantu nibyo bivuza kurusha ibindi. Iyo miti rero iragabanya ingene akanyuzi gakora. Umuganga abizi arashobora no kuguhanura ati muri iki gihe uzaba uri kurafata umuti urarondera ubundi buryo bufasha akanyuzi gukora. Nago mbere rero niko nabitangira ko kuri kajya akanyuzi kako gakoresha abantu benshi kandi ibituma kananirwa gukora n'ibyandabwiye ni ukuvuga kugashyiraho igihe kitari cyo ni ukuvuga kutagakingira kugafasha gukora mu minsi ya mbere kugafasha gukora mu gihe ufashe imiti igabanya nyine gakora, hanyuma ibindi byo bipfa kugashyirayo ni uko aba yagashyiriyo neza.
None ga muganga kuri ivyo vyako kanyuzi tubitevye ko gatonya kuko mwumva nako nyene gashobora gutuma yumbanyi itaja mu kibanza cayo nk'ico gihe muvuga ngo umupfasoni canke umwigema kiva mu butinyanga, ko tuzirikana ibihe vy'umupfasoni bitandukanye bivanye n'umubiri wiwe muhanura yuko bagashiramwo umunsi umwe akiva mu butinyanka iminsi ibiri canke
haja ubutina nka bari ko burahera arashobora no kuba n'imbere yuko bigira cyane cyane haja byaheze umuntu umwe cyane n'isiriri mugabo umuganga akabazi yuko uwo muntu atagira atari mu gihe cyo gusama imba ikinagombye
Hama kuri ibyo byo kugafasha gukora mwashatse kuvuga ikineza no kuvuga ko mu kwezi kwa mbere ibikabuza gukora ukwezi kwa mbere kakijamo ni hivya
ibikabuza gukora nuko kaba karatangwa gukora cyane urabona ugashizeye mu kuko munsi ugira kabiri umupfasi nabageze nko ku munsi ugira gatanu ibihe byiwe cyangwa gatandatu haba hasigaye iminsi indwi imwe kugira asike mu bihe cy'agasamo muri icyo gihe ntikaba karatangwa gukora uko byagenewe ko gakora kuko koko inyene gakora karasanzaza utumanyi twako mu gitereko tudakwira hose kagaheza kagakora mu gitereko cyose nicyo gituma mbere gakora neza kubera kaba ari akantu gato ariko kubera kafashe umwanya kagakorana n'ajya amazi aba ari mu gitereko kuba mu kihumubiri hose no mu kanwa nawe amazi y'amazi karaheza kagasanzara mu gitereko cyose kagatuma igitereko cyose kiba kiriko kidashobora kwakira imbanyi muri icyo gihe rero iyo umufasi nagashizeyo kucyambe ku kwezi kwa mbere murumva yuko kataba karangira aho gakora icyo nakwijana icyo gituma navuze ni umuganga ateza kugafasha gukora akoresheje ubundi buryo bwo gutandukanya imbyaro hari gukoresha agafuko hari gukoresha urushinge nadesige ko zikora ukwezi cyangwa amezi abiri cyangwa amezi atatu urumva biba bimeze neza cyane hari gufata ibinini ukwezi kwa mbere cyane rero afite ikintu ariko arakoresha akabana n'igikoresho ukwezi kugahera bagaheza bagahindura rero
ego ibyo byari ku kanyuzi benshi bazi ku izina rya sterile hama kundi buryo nabwo bwo gutandukanya imbyaro byo kwirinda imbanyi zisama zitipfuje hariho ubu bushobora kutuma kuba buri mu bituma iyo mbanyi nayo nyene yonja hanze y'igitereko nk'urushinge byifashe gute
oya mu bintu bikora neza cyane bikora kwa muganga mu gutandukanya imbyaro harimo akagegene kajya bashyira munsi y'urushato hakaba urushinge hakaba ibinini bijya bafata batari batonsa bijya bifise akarongo kagomba gutukura hakaba na ntuze na n'akanyuzi ibyo bikora cyane mu gutandukanya imbyaro ibyo bintu rero nibyo bigatuma kenshi umuntu asama imbanyi kandi bituma n'umuntu asama aronka imbanyi iri hamba ku gitereko kubera bigakora cyane birarenza 95% ku ijana uburyo rero bukora buke buke nibwo usanga bushobora gutuma umuntu asama kandi uko umuntu asama niko ashobora kuronka n'iyo mbanyi cyangwa ku gitereko mu buryo buto rero ngomba kuvuga hariho ubunini bujya bafata bonsa hariho ibinini bashyira mu bihimba by'irondoka hariho agafuko bijyanye n'ingene bagakoresha amarazi yuko ugakoresheje neza ijana ku ijana karakora ijana ku ijana mugabo agakoresha neza ijana ku ijana asanga ari bake nicyo gituma usanga basa mu biharuro bavuga yuko kadakora neza nka birya bindi twavuze ibintu rero bakoresha bitandukanye ibyaro bigahaga bigakora buke nibyo bituma imbanyi zisanzwe ziboneka ama hakaboneka mu nizo mbanyi zibahamba ku gitereko
hanyuma gamuganga na hayo Gabriele hariho n'abakunze kuvuga yuko nk'abamwe mu baronka izo mbanyi zisamwa hanze y'igitereko bishobora kuba byaravuye muri kahise k'umuntu yaba umupfasoni yagerara inda zikavamwo zitarashika nko ku mezi atatu cyangwa umwigeme yagiye arazivanamo nawe nyene ivyo hari isano vyaba bifitaniye kuba imbanyi zarigeze kuba zikoroka hama bikanka yuko zishika mu gitereko ku gihe kanaka
yego isano bishobora gushika gufitanira nuko aba zigukorora imbanyi umuntu abyishakiye aba bijya by'inda zikora ugasanga bategereje kumuvura kugira ngo ntahasiga ubuzima kubera kuva amaraso rimwe birashobora kujana nuko haza igisebozi mu gitereko igisebozi cyo mu gitereko rero kirashobora gutandukira ifoto iringo kuko birafata nta rubibe ruri ubandanije uca mu mfuruko ukajya muri kamwe ugaca mu yindi mfuruko ukajya mu kandi gushyiraho ushyira mu nda imbere n'ahantu haguma hose hari inzira zirengana ibipande by'umubiri usanga kimwe kiri kwakira ibyo rero habaye indwara y'igisebozi mu gitereko ivuye kuri ibyo zigukorora inda ariyo ibaye ikorowe mugodyo buta odafisuko abagisanga babikorera mu badakoreshe ubagatari kwa muganga kwari abo bishira batari kwa muganga cyane cyane ngo mu bihugu byacu usanga bitemewe nuko bikogwa usanga rero hari babigira mu kinyegero birashobora gutuma izo ndwara z'igisebozi mu gitereko hanyuma bikatandukira no muri utwo turi ngo nazijya ndwara nazijya mbanye rero zikoroka zo nyine zikoroye zivuye zivuye ku bigo bindi hanyuma kwa muganga bakamuvura cyangwa ahandi yo kwivuza ugasanga ziba aho bariko baramuvura ntibakoresheje isuku rikwiye yasubira gutera indwara z'igisebozi hanyuma bikazamuteriza ingorane izo turi ngo tituziba
hanyuma nk'iyo umupfasoni bimushikiye ku nshuro ya mbere imbanyi ikaja hanze y'igitereko ivyiza ni ugusubira kurindira umwanya ungana gute nyuma yaho yagiye hanze y'igitereko kugira ngo ashobore gusubira kwigerageza kuraba yuko yoyitwara igashika neza uko izindi zose zijayo
ibyo ni ikibazo bakunda kutubaza nibyo tukabaza abarwayi mugabo urumva hari naho kibazwa n'abantu usanga bakora mu mavuriro cyangwa imbere hari naho ujya usanga umuntu ariho arivuga ngo ubere ryo curindira ngo umuntu yakozwe ngo ateza kurindira umwaka ugahera sibyo na gatoyi kubera ibyo biba iyo ari umuntu bakoze ku gitereko ibyo rero nzi gukora umuntu ku gitereko hari aho bakura bijya bibyimba biyita amafibrome usanga biri ku gitereko cyane bagakora ku gitereko bajya bariko barakura y'umwana bagesezaye muri icyo gihe haba hari ikiringo umupfasoni yotegerejwe kurindira mbere abaganga babishobotse bakamufasha bakamuha ujya kujya gutandukanya ibyaha kubera ngo cya gitereko gisubirane ntazoheze ngo ategerezwe kugira izindi sezariye zo gushyira umwana mu rubavu ngo ategerezwe kuko iyo harenze imyaka ibiri arengeje imyaka ibiri kuva akozwe igitereko kiraheza kigakira ukazasanga agiye kubyara abaganga baramukurikira bakamukurikira bari hafi yiwe kubera naho nyine biba biri ibintu bisanzwe ariko ntibashaka kumugirira sezariye nibona nyine iyo rero bagize bamukoze kuri ya ndwara y'imbanyiri hanze y'igitereko nta na kimwe bihuriye ko nta gihe ateza kurindira
murakoze cyane rwose muganga Gabriel nahaye kuri uyu muco muri komuraduha turase kandi Hakizimana ku murongo wa telefone Hakizimana ikaze ku ijwi rya Amerika aho uherereye ha muduge ku ijambo
ndi Kigali mu Rwanda nagira niyorize uwo muganga ari umuntu yigeze ku bwa mbere numvise icyo kibazo cy'izo mbanyi zica ku ruhande ariko bamwe baravuga ngo biterwa nari amavungo nari ngo iyo umuntu w'umushinga nayo akunze gukoresha aka gafuko kano gakwidasi ngo ari amavuta ngo nayo ngo arabigiramo uruhare sinzi nimba mwari mumbariza neza kumva amavuta aho hantu kuko nayo yafite ikibazo
urakoze urarindira inyisho ku radio Hakizimana Kigali kugira umunsi mwiza ego muganga
ego numvise ikibazo
ego
nibaza aho ngeza jewe nta na rimwe ndabyumva kandi sinibaza nuko bishoboka ko utembereje ubwenge urabona ko atacyuguriye ko ajya amavuta indwara kandi mu bisanzwe ajya ntiyinjira no mu gitereko ni ukuvuga ko adashobora no gushika hariya rero mu turingoti ajya nk'uko nabivuze ni ibihimba by'umupfasoni si ibihimba kimwe kiri ukwacu hariho imbibe zimwe zimwe hajya mu munwa w'igitereko ni gake ari ibintu biharenga uretse imikorobe mike mike mbere hamwe n'imbuto rimwe rimwe naho nyine n'imbuto ntigingira igihe cyose cy'ukwezi ntigingira ko ijya gihe cy'adasa mu gusa kubera igitereko umuhungiro w'igitereko baba mwiteguye kugira ngo urubuto rushobore kwakirwa kandi rwinjire nayo ahandi ntibigenda birengaje cyo gituma rero nibaza yuko n'aya mavuta ntashobora gutera nibaza yuko abantu babivuga abantu baba ariko barayateza urubwa cyane cyane bateza urubwa utu dufuko kugira ngo abantu ntibadukoreshe cyangwa bagabanye kudukoresha kuko utu dufuko kudukoresha ahubwo ni ibintu bikinga cyane kuko bikinga umugera wa sida bigakinga n'izi ndwara z'igisebozi zishobora gufata tujya turi ingoti urumva rero biri mu bintu biba biriko birakinga ahubwo yuko umuntu azabwira ziriya ndwara z'imbanyi zijya hamba ku gitereko biri mu bintu byo kurwanya
urumva umuntu abikwikiranije neza yovuga ati umuntu abishoboye yihangana ariko rero nkatwe dukora kwa muganga tuzazi kandi n'abakuzi barabizi ubu abantu barabwira ati mwihangane mukaba ukamenya yuko ariho n'abadashobora kwihangana abo rero badashobora kwihangana boheza bagakoresha ako gafuko nkuko nabivuze ako gafuko kabakingira umugera wa sida kakongera kakabakingira n'izo ndwara z'igisebuzi zishobora gufata umufasoni muri tujya turingozi muri icyo gihe abayikingiye ahubwo yuko azahabagira izo mbanyi bahamba
kuyigitereka murakoze cyane hamaga muganga nk'ibyerekeye imyaka nayo nk'abapfasoni baza gusama barageze mu myaka idakuze cyane mugabo imyaka yigiye imbere nabyo bishobora gutuma utwo turingoti tuzoziba ku mwanya uritera imbere hama bigatuma izo mbanyi zizogenda hanze igitere kuba bamaze gusama
oya nibyo bishoboka nibyo ukunda ahubwo ikintu bishobora guhurira ko nuko uko mukura cyane cyane nyuma y'imyaka 35 niko zambanyi navuga zishobora kutamera neza usanga zigwira kurusha naho zibaho kuva umufasa na gifite imyaka 18-20 birabaho naho nyine ariko rero igihe ibiharuro by'imbanyi zimera nabi biraduga uko imyaka iraduga urumva rero birashobora no gutuma zambanyi zinanikwa kuva muri twa turingoti ngo zifate urugendo neza zifite mu gitereka aho zizokurira ziba nyinshi kurusha icyo ni cyo kintu cyonyine bishobora gufata na ukurikije ubwenge
yego turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro gisigaje iminota 3 gusa kikaba kirarangiye ariko muri kano kanya dusigaranye nashaka yuko imbere ko mugira akajambo mutekereye abariko baratwumviriza aho ubuvuzi mu gihugu cyo Burundi bugeze nk'amavuriro hagati mu gihugu menshi arimo ivyuma bishobora kuraba yuko iyo mbanyi iri hakurya y'igitereko itari kwiraja aho yaribwirije kujaga muganga
yego mu mavuriro aya yo mu ma menshi usanga bafite iby'amashini za ekogarafi kandi n'abaganga bigayo usanga bafite ubumenyi bushobora gutuma bamenya yuko imbanyi itari mu gitereko hanyuma barashobora no gukora abo bantu byo kubwira operasi benshi baraba babizi na operasiyo ni operasiyo baba barabonye kenshi bari ku mashuri bariko bariga usanga bashobora gukora
yego nuko rero ko guko twumva ubuganga bwifashe neza ku buryo atamufasoni yo kwitwaza ngo narabuze aho bamvura canke bandabi uko byari bimeze muratekereza iki ijambo abapfasoni abashingantahe abakiri bato bari kwarumviriza kino kiganiro cari gihagaze ku vyerekeye imbanyi zija hanze y'igitereko
icambere nuko umupfasoni iyo yibungenze arafise ukwamererwa n'ibyo bintu bitameze nk'uko abyiteze agatangura kuva amaraso agatangura kubabara yica yigira kwa muganga ntiyavugiwe nyine ngo ukumburira korose ngo ukumbure nanyobandoze ngo ukumbure n'ibiki agenda kwa muganga bakaheza bakabibona kuko babibonye kare baraheza bakamuvura ntiyagira icyaba nicyo cya mbere icya kabiri navuga ni uko hariho uburyo bwo gukinga izo mpanuka ko ziba umuntu agakora ibyo ashoboye rero ni ukwirinda ziriya ndwara z'igisebuzi zishobora gufata uturingoti mu kutwirinda birinda kugendana n'abantu benshi ni ukuvuga kwifata bivuga ati umuntu yifata utabishoboye nawe akamenya yuko kajya gafuko gashobora kumukingira indwara zitari nke harimo sida akongera akabamwo n'izo ndwara z'igisebuzi zishobora gutuma ya turingoti tumerwa aha ni ibyo nibaza umuntu ukorera ushyigikira kuri ibyo nibyo byabangenerwa ko
yego murakoze cyane rwose hama nko ku rwego rw'igihugu n'inyigisho zari zikwiye gutangwa mu bakiri bato mashuri kuko hariho n'ababigarutse ko bati burya ntituronswa inyigisho nk'izo ku bwanyu murabona yuko ari ibikwiye kugira ngo inyigisho nk'izo zize ziratangwa mu bakiri bato nyacanke ko bari kubatuma bumva ibyo bataragera kumva
yego inyigisho zirakenewe mugabo nibaza ko inyigisho zikenewe ni nk'izo zine ariko ndavuga zifatiye ku kurwanya indwara z'igisuzi zica mu byimba by'irondoka ibyo nabyo byigishwa mu bintu byinshi byigishwa mu nyigisho z'ikizaraho nyanga na sida birigishwa mu ndwara zifata ibyimba by'irondoka nabyo nyine hariho ibice binini babigiramo ibiganiro ugasanga no mbere no mu mashyirahamwe y'abakiri bato barabigira mugabo nta byigwa biraba imbanyi zibahamba ku igitereko bazogirira muri ayo mashyirahamwe cyangwa ku ahantu hose kubera icyo ni ikintu gitoya gifise icyo giva ku kinini ni ukuvuga ejo bafatiye kuri icyo kinini y'abakaje bakakivura ibyo bito bisigaye abavyiza ari bo bazoheza bakabavura barabavura kandi bagasira.
Ego murakoze cyane gose
abize amashuri bamenya yuko izo ngorane ziri hawe makazi kugira
murakoze cyane gose muganga Gabriel nahayo kubona mwitabye buno butumire bw'ijwi rya Amerika tukibutsa ko murangura imirimo yanyu muri Clinique César ejo nitwabikora ko muzotwitaba inkuno munsi yakoze ino saki menyegera nije amaje muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe ndayifuze kurandanya muranirwa mu rutonde rw'ibiganiro by'ijwi rya Amerika.
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika.